bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Joe Diane na hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya zime zimwe mu ngingo y'ivyo nabateguriye.
Abantu bakoresha iterabwoba bafashwe ariko hariho amakuru yemeza ko ari imisore y'abarundi iri kiragerageza kuja mu mihari y'iterabwoba.
Uyu ni André Ndayambaje, umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi. Iyo nkuru y'imisore y'abarundi maze igihe igana imihari y'iterabwoba co kimwe n'iy'abarundi batunzwe n'ifungurwa batoragura ku mayarara turazigaruka ko mukanya isase mugume ku maradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze igipolisi cy'u Burundi cemeza ko ari amakuru yo kwizera gifise imisore y'abarundi va mu gihugu igana mihari ikora iterabwoba ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Evariste Nziko Banyanga.
Ariko ashikiriza izaranguwe n'ibipolisi byo mu burere bwa Afrika yo mu buseruko no mu manuko mu kiringo cy'umwaka umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi yahereye kwituzwa cy'urudandazwa rw'abantu rw'ibigwanisho no gutuza ibikoresho by'uburobyi bitemewe n'amategeko muri iyo ntumbero. André Ndayambaje yatangaje ko hari abana b'abigeme bane b'abarundikazi baheruka gufatirwa mu gihugu cy'u Buganda bariko bagana umugabane wa Aziya.
Kubyerekeye urudandazwa rw'abantu, abana b'abigeme bane barafashwe bagiye guca i Buganda kugira ngo babandanye baja muri Oman. Kuvyerekeye urudandazwa ruciye kubiri n'amategeko rw'ibigwanisho bito bito bicira umuriro, inkoho imwe yo mu bwoko bwa pistole, iyindi imwe yo mu bwoko bwa Kalashnikov n'amagrenade abiri byaratowe, insenga zo kuroba zitemewe n'amategeko bita firemaya zarafashwe ziraturigwa, utwato tubiri dukoreshwa mu burovyi butemewe n'amategeko twarafashwe turasamburwa, imbaho zingana amajana atatu na mirongo ine zo gukora utwo twato tutemewe n'amategeko zarafashwe, abarovyi batatu barafashwe.
Ivyaranguwe mu bikorwa vyiswe usalama ya kane mu bihugu vyo mu buseruko no mu manuko bwa Afrika harimwo kugenzura uruja n'uruza rw'amamodokari. Iyo ntwazangabo yo mu gipolisi cy'u Burundi yatangaje ivyaranguwe muri ico gisata mu ntumbero yo kugwanya ubusuma no gutuza imiti ya magendo.
Imodoka amajana ndwi na mirongo ibiri n'indwi zarasuzumwe hakoreshejwe ubuhinga bwa Interpol, nta modoka n'imwe mu zironderwa yafashwe. Muri izo modoka ariko hariho izishika mirongo itatu zari zifise impapuro ndangamuduga zitanditse neza, abariko barazinyonga barasabwe kuja muri OBR kuzihinduza. Kuvyerekeye ibidandazwa bidakwije amategeko, imiti y'ubwoko bugera kuri mirongo ine na butanu yataye igihe yarafashwe mu mangazini zidandaza imiti zimwe zimwe zo mu gihugu. Aha twovuga nk'uducupa tugera ku majana atatu na mirongo ibiri na butanu, udupaki ijana na mirongo ine na tune, ibinini ibihumbi bibiri na mirongo itatu na bine, n'amampure amajana ndwi na mirongo itandatu na zitatu.
Ibipolisi byo muri ubwo burere byaracungereye umutekano bihagije mu ntumbero yo kugwanya ibikorwa by'iterabwoba n'ahatabakora ivyo bikorwa bafashwe. André Ndayambaje avuga ko igipolisi cy'u Burundi gifise amakuru kugwaruka ruva mu gihugu, anavuga n'ibyaranguwe bitari ku rutonde rwa usalama ya kane.
Byerekeye iterabwoba n'inkozi z'ikibi zihunga ibihugu byazo, nta bantu bakoresha iterabwoba bafashwe, ariko hariho amakuru yemeza ko hari imisore y'abarundi iri kiragerageza kuja mu mihari y'iterabwoba. Ku bindi byaha bitari byategekanijwe n'iki gikorwa cya usalama ya kane, harafashwe amaritiro ibihumbi mirongo itanu n'indwi n'amajana cyenda na cumi n'ane y'inzoga zitemewe n'amategeko zica ziraseswa. Twarabonye kandi ko ibidukikije bibangamiwe mu ntara zimwe zimwe z'igihugu, ibyo nabyo bikagaragazwa n'ibikurikira: imibiriro ya Nyakanga yaratongowe imitumba n'amashamba, imanga n'ibinogo amahanga byimbwa n'abarondera ubutare bagasiga batabizibiye, inzuzi n'ibiyaga byononwa n'abarondera ibikoresho byo kubaka n'ibindi n'ibindi.
Ahejeje gutanga icyo kiganiro, umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi ntiyashinje kwishura ku bibazo by'abamenyesha makuru uwo mugambi usalama wo kugwaniriza hamwe ibyaha ndengambibe mu bihugu vya Afrika yo mu buseruko no mu manuko watangujwe mu mwaka wa 2013 Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanyanka urakenuye kuri no wa mbere no munsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza mu Burundi yamara haracibonekeza abatunzwe n'utwo batoragura mu mayarara atandukanye mugenzi wacu Roje wirika neza adushikane muri kimwe mu bibanza kiri ahitwa imubuterere Bujumbura aho abo bantu batoragura utwo dufungurwa haratubwira uko yabisanze
Mu kibanza gitabwa mu yarara muri zone buterere mu buraruko bwa Bujumbura uhashitse wakirwa n'umunuko mwinshi cyane n'ibisazi biduma ariko izo ntibikanga baza kubasuragura ibisigarira by'imfungurwa bagizwe n'abana abagore bakiri bato abagabo hamwe n'abatama n'abatamakazi uwo mutamakazi afite abuzukuru n'umwe muri bo akemeza ko aciye imyaka myinshi aje kuri iryo yarara
Yo igihe kinini kose igihe kinini aha hose hari hakiri biti bikwiye aha hose kugera aho rigira nga kwimbi yarara kubera inzara imyaka bose imyaka kugera n'ubu mu butamakazi inzara aha n'inzara idutera turara inzara tukayirirwa hamarera abana bakarara bararira none twayirwa niko mu dufasa tumehera bakaka
aba bakenyezi bandi nabo batubwira bimwe mu byo bahakura
Nitse ndahari mfo tuhaya tupuye mu nyantu tsenya mwafu ndajya hocha araho sanga ya harakati utuharake batsanye mwishashe nkashira mu mbara nkocha nkajya nkanwa amazi nkubu burayi agatoki ayo dutore biteke tukatora tukabishira ku mumbara tukabijara abankujya mwana bijari karaje nje dukunda gutoragura nga
izo njya zo mwiyarara zigira ingaruka mba bazifungura
nare twogira nti kunora katacho twirengeje atacho dufise tujuko nyene niba ari kwitungi tuhora tugwara malaria ayo ari ingwara tufoyide nayo tuhora tugwara no gutibwa mu tukamerwa nabi munda
ariko hari abandi bemeza ko atangorane zibatera
je ntazo ndabona imana nituzigama kuko imana yamenye umuntu ago imana yo nyene nitwitungira
Ungura tabgo banyene none simba ndo sivyo fungura
nabwo bashobora kugira
kubereke
maze kubona ari bifungurwa wewe ufungura ibintu bito kugutera ingwara oya ntiri bari yarara umuntu akinjya ntaki yarara yarara je mushamara ko ari ibi byakase sura sura hake nyuma eha ni cyitwa ikiribwa nimba ari kiraya nimba ari gitoki natonora ntaki ni bisanzwe nyene bisanzwe none natubiri hari kibwa natubaye nacyo tuba iyo bimaze kugufasha mu kanwa amazi hari kindi umuntu abashaka
Nwe, nibisanzwe nzembere nangane ho hantu. Na mugabo mfise, ahani ho nama misi yose.
Ninja dubenda kwatije.
Yego, ndatsijyari gihe ndazirarira. Ntabwo banabiri y'imyaka bya ntacho nabaye. Niho hantu. Niho atutunze twese.
Uwo mukenyezi nawe asanga kuza kuri iyo yarara ari nko kwiheba.
Aho anyone matimisi ibiri ntajya. Urabona n'ukuntu umeze. Aha yandiko ndatungurirwa aho ngitse imisi ngwaye malaria kubera iri zuba twikwa ko
si iyo zuba gusa ribabangamiye
aha dura n'ibintu byinshi aha harimo ibikaya biranadutema tugataha intoke zigegeta kubera uko kuntu twimbagura aha hasi ibikaya biradutemagura bikatemagura intoki emwe urusinge rukatucumita narubana ukwembera uratsibura kiba n'igihwa kikahubagura nuko tubayeho mu byayi wacu Hana rukiza ruri ngaha.
Urwo rukiza ariko harabaruhabona.
Kanda ari kwa kwa yunga ko zugura amazana tanga na mali ari ni kwa kwa. Ba kwa tukura kura atatu.
Oya ni muzane sings.
Umusore agurisha indya ko adashobaye kwisurira.
Ni na majana 5 yonyene gusa. Niyo ngurisha. Ari byo ndonka nyene nk'ifarini. Tugasura tukayicumba nyine kavamo umukate umuntu agafungura karaba kwa inkwanwa amazi nyine
ababifungura birabanezereza
njye nibaye nka mushorera numva tudyoshye cyane ariko se ibintu byatari kwera numva subuzima bwiza
tuce ubwo umukate kwa inzara dufise ni nyinshi yarenze aha ndawe baje numva neza kwe kabisa kandi nsize ku gikombe cy'amazi cyane numva amazi
mu bibanza bene ibi hakunze kuba abakuriye abandi mugaba hasi ko biri
Busefu anga si ukubese abo twese turibidoma gusa abasefu nabo barabivyimodoka bizana bivyubucafu gusa Hari kukubisa ngo ibiki n'ibiki bwari umusufu w'yaranga nta numwe. Kibetse gusubugomba kugucinyiza araba gusa mwene wanyu kuntu abayeho akamura bakumuru.
Iruhande ya batunzwe n'injyazo mayarara n'abarundi batari bake ntibafungura neza nkuko bisigurwa na Tanaza ntiyanogeye umuhinga mu bijanye no gufungura neza.
Hafi abana 50% bafise imyaka iri munsi y'5 bagwaye indwara zijanye no gufungura nabi. Urundi rugero ni uguha nuko abari nga 50% muri iki gihugu bajya rimwe ku munsi urumva ko ari ibintu bitameze neza cyane.
Nta bitigiri kanuni birashirwa habona ariko biravugwa ko mu gihugu cy'u Burundi mu bituma abana bahe bishubure harimo n'inzara. Eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya makuru tubafitiye muri kano kanya. Igisata c'impunzi naco kivugwamwo ubukene bw'ibikoresho vyo mu ishure ku mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya majepfo ya Congo. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Congo Vedaste Ngabo aratubwira idonido kuri ino nkuru.
Abanyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu mashuri yisumbuye n'abanze mu Rusenda bavuga yuko babuze ibikoresho by'ishuri byo gutangira umwaka w'amashuri wa 2017-2018. Ibi bigatuma bajya bakoresha impapuro zagiye zisigara mu makayi basigaje mu mwaka ushize w'amashuri. Bamwe muri aba banyeshuri biga ku ishuri ryisumbuye rya Rukorora riri mu Rusenda baganiriye n'ijwi rya Amerika bagaragaza yuko bugarijwe no kutagira ibikoresho by'ishuri.
Twaratangwe ku ishuri nyine dutangura mu muzima nyine butwa cyane bw'umurefugie nta mwaye novuga ko twari dufise zirengeje cyane. Umuntu ashobora kuba afise stilo cyangwa afise nk'agapapuro yandika ko les explications n'akandi ka resume izo nizo mwaye novuga ko dufise. Nta makaye, nta karamu, nta sakoshe zo gutwara ibyo bikoresho nk'imvura igihe iguye. Ibyo byose ntabyo dufise vraiment.
Nka jewe natanguranye umwaka wa kane bo umwaka wa kane baraduhaye maniforme baraduhereza n'amakaye mugabo tumaze gushika mu mwaka wa gatanu nukuri mu nyuma nta kindi kintu basubiye kuduha mu gatanu nyene nta kindi kintu basuye kuduha tena mugabo renouveau veni barabahaye amaniforme barabahereza n'amakaye. Nubwo abo renouveau veni bahaye amakaye nta gihe na kimwe bigeze baduha amakaye akwiye. Nimba ugiriwe ubuntu karonka nk'ibyo kaye baguhereza amakaye 4 cyangwa 6 bakira munyeshuri. Nukuvuga rero turahangayika cyane twebwe abantu turi mu wanyuma kuko ushobora gusanga ibintu byose wabishyize mu ikaye imwe.
Uyu mwana w'umukobwa wiga mwaka wa kane w'ishami ry'ikoranabuhanga avuga yuko igihe umwarimu aba ari kubaheza ibyo kwandika babura aho babyandika bityo bigatuma badindira mu byo biga.
Nka jewe mu gihande cy'iwanje makaye nkoresha vraiment ibipapuro nasigaje makaye ya nepasi niyo nkoresha.
Nose ubona ari ihe ari izihe ngaruka bigira kuba mudafite ibikoresho by'ishuri?
Ingaruka ni kubera abashobora kutwigisha tukaburaho tuvyandika tukavyibagira canke mu resume abandi bagafata resume twe tudafashe resume tukabura resume twigiramo.
Aba banyeshuri hari cyo basaba amashyirahamwe ashinzwe uburezi mu nkambi yo mu Rusenda.
Amashyirahamwe ashinzwe uburezi nibaza yuko uyo turonsa ama uniforme akaturonsa mbere ndetse amasakoshe gutwara amakaye n'amakaye ahampande n'ama instruments scolaire nka boîte mathématique zashobora gukenerwa muri mathématique na physique.
Makini Rukamigwa ni umukozi ukorera ishyirahamwe rya Ebenezer risanzwe ritanga ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri b'impunzi z'abarundi ziga amashuri yisumbuye yo mu Rusenda. Atangaza ko muri kino cyumweru batangira gutanga ibikoresho by'ishuri kuri abo banyeshuri b'impunzi z'abarundi.
Ariko sinavuga ngo twaratinze cyane kubona batangira kwiga ukwezi kurangira tugafatira ukuntu nta bikoresho bafite igihe ni kirekire. Ariko muri iki cyumweru tuzatanga amakaye n'amakaramu ku banyeshuri hiyongereyeho n'ishuri rya La Reflexion rifite abana 371 urumva n'abana benshi biyongereye n'abanyeshuri baguma baza kwiyandikisha gahoro gahoro. Tuba dushaka ngo imibare yose nimara kuzura effectif yose yuzuye tuzane ibikoresho bakwiriye.
Tumenyeshe yuko amashyirahamwe ya Save the Children na Pax Christo ariyo ajya atanga ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri biga mu mashuri abanza yo mu Rusenda. Ndasenga bo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda ho mu ntara kiba amajyepfo.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Bitegekanije ko mu ndwi zibiri impunzi z'Abarundi bagera ku 600,800 bazoba bashikanywe mu ngo zabo bavanywe makambi ari mu gihugu cya Tanzania. Umwaka nawo wa 2017 ukarangira abagera ku 12,000 bamaze gutahukanwa. Mu kiganiro muri Isanga, mugenzi wacu Yani Tangishaka yabajije umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi, Terence Ntayiraja, aho uyo mugambi wo gutahukana izo mpunzi ugeze. Tubatega amatwi.
Murakoze cyane kubaza icyo kibazo. Nagombaga ndabashimiye ko mwasubiye kugira Amerika. Imbere ku kibazo cyo kwemeza n'ibice gato yabujya Abarundi benshi bamaze gutahuka, n'abatahutse bitahukanye, ndetse atarinze no gufashwa kugira ngo baze kubera bari bakeneye gutahuka mu gihugu cyabo. Kwese basanga barahenze abandi batwara mu bitari bye mu majyambo abiri gusa mu bihumbi yo kwishyura ndetse abari kubera twumviza yuko kuva mu 2016 gushika ukwezi kw'12 z'uwo mwaka hari hamaze gutahuka abantu bangana 100,000 n'abantu 25 batahutse bijyanye atari imfashanyo bariko barasaba. Kuva mu kwezi kwa mbere 2017 kugeza ku mezi ya 15 ukwezi k'umunani mu mwaka 2017 turimo, naho hatahutse bangana 38 n'abantu 31. Abo bose hamwe n'abantu bita mu Gifaransa bahafatiye spontane, ni ukuvuga baje bitahukanye batarinze gufashwa, bose bakaba bangana 100,638 n'abantu 56. Ngombwa rero nicyo kibazo cawe uti yana abanya 3 yarakoranye harabaye kiranga bityo gutegura utumbuke bimeze gutyo ko mwatubabije. Ego aho rero nagira nsigaye kwa twumvise yuko twatangije ibyo nko kugira ibyo ntwaye tabi imana bize kwiba cyikiza hari kugira kigeze gi kwezi kwishyura umwaka niho twabakira. Nagira nayo cyo kuza ibyo genekerezo gushika ku genekerezo gashyira na kandi ku kwezi twatanguye, hamaze kuba bino bita kumva no kuvuga ibyo no kuvuga amatu ingere zo kujyana na twagiye tujyana twakira bene wacu gushika 14, ni ukuvuga inshuro 14 tumaze kwakira bene wacu ariko barahunguka abaherutse baje kugeza 12 bica twibuka umunsi mukuru wahariwe kwibuka incungu yo kwibukira mu Burundi ibyo bikorwa gashore. Gushika rero aho gusa hamaze kuza Abarundi bangana 300,820 bari mu miryango ingana 300,000.
Ni ukuvuga ko hasigaye indwi zibiri
neza n'ubirabandanya, ni ukuvuga ko kubakira bene wacu siko tubirabandanya.
Ni ukuvuga ko ibindi 300,000 mutegekanye kuba mu ndwi zibiri mwabatahukanye nabo nyine.
Rero cyane ni ukuvuga yuko ihangiro ni uko dushobora kugira icyo kiganiro gifatika rimwe gitugutugura umwaka nyine ku kwezi nyine gushobora kwakira abashyitsi 300,000 kugira ngo ryahangire turishyireho kandi birashoboka. N'ubu ndababwira harategekanijwe ku magenekezo ya 17,400,000 aho hose hageze abantu barenga 500,000. Urumva yuko ibyo biharuro Imana yabashije dushobora kuzabishikana nk'uko twari dusanzwe twabiteguje.
Ikibazo nyamukuru kijyanye n'ubuzima bwabo bashitse imfungurwa bemerewe guhabwa amezi 3 ya mbere barazironswa neza muri iki gihe.
Ego cyane urakoze kubaza icyo kibazo nk'uko bisanzwe twitegeze mu mateka y'ishyirahamwe mpuzamakungu hasel rya kiriya impunzi. Iyo bashyitse baraheza bagahabwa imfungurwa zijya batunganya amezi 3 kandi niko birakorwa neza bakaba bahabwa udufaranga mbere dukeya, hanyuma hejuru y'ibyo reka nabyereza amaboko. Iri kwiyagerageza abamaze kuza batagira icyo bashyitse kuko nakwiye ko ari ibihumbi byinshi cyabibaza ari ibihumbi 2,300,000 byamaze gushika. Iri kwiyagerageza gutanga ifungurwa mu buryo bwose bushoboka ku batabifite, hanyuma igihambaye kitunezera kandi ni uko kuva bahunze niyo kiba mukuru w'igihugu yafashe ingingo y'uko atamuhe yo kwihagira itongo ry'ubundi cyangwa amatungo yiwe mu bihugu byose byaracungereye iyo baje bashikira mu bwabo kandi nta kibazo. Nubwo afite ikibazo cy'uyaravuga ati inzu yanjye yarashaje yarabomotse twari tugiye mu bushikiranganji bitegeza kumufasha tukamufasha gusa akayenzi ye hanyuma ubuzima bwiwe bukarandaya neza.
Ni ukuvuga ko muri iki gihe nta kibazo na kimwe nyamukuru muriko murahura naco mu gutahukana canke kukwakira izo mpunzi muba muriko murahangana naco.
twebwe ibi wacu nta kibazo dufise n'ubwo ntibimeze neza ariko kandi gusa ashobora gushobora umuntu cyangwa ushobora gusanga afite ikibazo uwo nawe niba barashobora gusanga nawe nawe ugasanga ku mutwe yacu dandagiye nyine kuri icyo gihe yari nk'ubuzi mu gace ko yari yagiye nyine ariko nagomba kuvuga yuko twe nta bibazo tuhafise ahubwo ibibazo ni ibyo nk'uko mwadushe mwabivuze mwebwe nyine aho hakurya batangiye guhungabanya abarundi bene wacu ariko icyo gihe bagahunga bagatanga n'ibiganisho aho twe hari ikibazo ahubwo ariko natwe twakira bene wacu n'ubu miryango iruguruye ubundi byateguye kwakira abana babo kandi atangora
icyo kibazo turakigaruka ko mu kanya kari imbere n'ibindi bibazo byerekeye izindi mpunzi ziri mu yandi makami mu bihugu bibanyi ariko reka duha karyo n'abanywanyi biradishwa irya Amerika nabo nyene bashikirize ibibazo n'ivyumviro duhere ku witwa Joel wiriwe neza muraho urakomeye
ndakomeye cyane
duhamagaye uri hejo Joel
ni Kigali mu Rwanda
kibazo cyangwa icyumviro
nagira mubaze ko ego turabyumva yuko impunzi bazakira bakazakira neza ako bya ariko abize batamira nabo muri haseri tukumva icyo bategekanya ariko ntacyo reka mubaze mega cyo cyakubaza kijyanye n'ibiganisho by'umuntu zafatiwe mu nkambi murateganya iki kuba hari ibiganisho byafatiwe mu nkambi kandi bikaba byafatiwe mu nkambi irimo abarundi bikaba bitegekanywa ko ari abarundi babifatanywe mukaba mukomeje kwakira impunzi nta kintu bibabwiye nta bwoba bibateye mbe muzokomeza kuzakira cyangwa muzohagarika bizogenda gutya icyo ngicyo nagira mubaze kumva ibindi ntacyo baraza kubaza abandi
urakoze cyane Joel reka tubandanye twakire Habi Habi wiriwe neza uratwumva
yego ndabumva mwiriwe neza
amahoro muduhamagaye muri he
bon ndabahamagaye ndi Juba South Sudan aho bita mu gisagara cya Juba yego
ni byiza cyane kuba mutega amatwi radijwi rya Amerika iyo hose Juba ikibazo cyangwa icyumviro
ikibazo cyangwa se novuga ko ari nk'intererano usibye ko nashaka munyibutse ku izina tumire mwashoboye kuba mwatumira sinamumvise neza
umushinga ntahe Terence Ntahiraje mu bushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu
ego ndabanze guhereza mwiriwe umutumire umushikiranganji Terence ndagize mwiriwe nyahugire mwana
nanjye ndakora mu kigeme genza kandi nakaba ariko sinakumbuye ngira mu kansuri iramwe
navuze ko nitwa Richard Habiyeremye nkabantuye muri Sudani ya Majepfo aho Juba Town muri sangi yari nk'intererano cyangwa se nongera ndabatera amashugwe ku ntambwe mugeze ko kuba nko kwitaho gutahukana impunzi z'abarundi bari mu bihugu bitandukanye nongera nsaba yuko kumure mubwira ishaka ridasanzwe ryo gukurikirana mu bihugu biba biri mu biyaga bigari kuko usanga harimo nk'ibihugu birimo abarundi ariko ugasanga nta ma embassy yabo y'igihugu cy'u Burundi arimo twarumvise ko mu Burundi hari igihugu cy'ubutunzi mu gihugu sinzi ko bivanye na keringire mwari musanzwe mwakira impunzi yuko umugambi ari wa wundi nyene mwakomeje ati muratekanye iki mu gihe twumva ko murira mu gihe mvuga ko hari ikibazo cy'inzara n'ubukene ubu naho mukaba mufise umugambi wo gutahukana impunzi ziri mu bihugu bibanyi ati muratekanya gukora iki bivanye n'uburyo bwiza impunzi zofashije impunzi kandi muvuga ko igihugu gikenye kiri mu bukene
urakoze cyane Richard twakire Prosper wiriwe neza Prosper allo
Prosper neza radio Ivir ya Amerika
turakumva
niyo nkuru nyoba kuvuga ko leta ya Burundi igomba gukora ibintu byose kubera ko izo mpunzi ziri mu ma France mu Burundi ariko leta ya Tanzania igomba kufasha izo mpunzi gusubira iwabo ariko na leta y'u Burundi igomba gukora ikintu cyose ibintu byose kubera ko abo izo mpunzi zishaka kugenda mu gihugu cyabo zifite umutekano nta kibazo
Prosper duhamagaye uri he
ndabahamagara nyiri muri Goma Goma ni mu burasirazuba bwa DRC mugi huu kishingira demokrasia cha Kongo.
Mushinga naye ntahiraja tuhereye ku bibazo vya Joel na Richard na Prosper. Joel yavuze ko kubijanye n'ibigwanisho urumva abasigaye muri iki gihe muri Tanzania barahura n'ibibazo by'umutekano aho amakuru avuga yuko hari ibigwanisho biruka gufatwayo mwebwe amakuru mufise yerekeye ico kibazo naya hevyifashe gute muri iki gihe ku Barundi bari muri Tanzania.
Murakoze cyane nagomba gushimira abatumire batandukanye baragiye baratanga bene intero. Uwo murakoze gushimira Joel ari hari ya Kigali mu gihugu cy'u Rwanda yavuze ati mbega ko twumva hari ibigwanisho byatuma kandi y'impunzi hari i Tanzania ati ntabwo bamufise muzobakira gute cyangwa mudacamureka byifashe gute. Nagomba niba ariko batwumva ko mwabikurikiranye nibyo yaraciye iminsi n'iminsi y'indwi hafashwe ibigwanisho bishika mbere mirongo ine na bibiri mu kambi y'Induta hariya mu gihugu cya Tanzania ireze ahantu hatandukanye hashika hatatu nk'uko babikurikiranye. Ibi byarafashwe kandi ari abifatanye n'abanyene barafashwe aha mbere agomba kongera ko gushimira leta ya Tanzania n'igipolisi cyayo kuko babifashemo neza gufata ibyo bigwanisho bagafata n'abo bantu atamaraso afesetse. Kandi nifu ariko batwumva yuko hari ikiringo cy'ukwezi hafashwe abandi bantu 11 ariko babiri barashoboye kubafata 9 barafatwa bariko bagirishije ndetse amanama muri iyo kandi nyine babuze abantu bazi batahuka. Ibyo twebwe rero ni guca intege ibyo biza kwereza ko twaba dusemerera tuvuga tuti muri ariko bakijyana reka twageze kugira ikiganiro ndababwira impunzi uko by'impunzi byo gucaga amakambi harimo koko abantu b'impunzi abavuze kubera ubwoba abahinze n'abanyepolitiki ariko harimo n'abandi batwitse bavuye mu bushoko ibyaha bakoze harimo n'abandi bafite umugambi ufatikanije n'abaga mu gicengerezo ubutegetsi ku igihe cya 13 ishama 25 abo rero nabo gufatwa kwivuga kwavuze kuti bafite ibigwanisho niba bafite abandi bari kwaca urubanza ubu bagomba bagerageza kugira ngo ubaze ko giriya nabi impunzi zacu bafite ibigwanisho rero ntabwo badufise ikaba kuri abo twashyira kuri kwamenyekanye bitandukanye impunzi bitandukanye n'abagwayi ibyo bitari fose negative muri aka karere. Aha rero twe dusaba tuti bene wacu niyatanguka ahubwo niba nako byohinduzi umuntu wese ari muri ayo makambi yifuza gutahuka muri cy'u Burundi yifuza kuza kumbaca nawe n'umutekano guca ugafata ibintu byihuta kugira ngo aze na cyane cyane niba twarangiza uyu mwaka twakiye bya 2012 twitegure kugira programa cyangwa undi muntu w'ibintu cumi n'umunani dukoze nta bishyire kugira ngo abo bandi bose babyifuza bashobore gutaha.
Ijwi rya Amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung, ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Nuko rero Ijwi rya Amerika mu kanya turava dusoze, ariko imbere yuko dusozera reka tunabifurize indwi nziza mu kubashiramo kano karirimbo face to face ka Charly na Nina, akaba ari abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Rwanda. Abaririmbyi baheruka kuba batumire ku Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rero turaza turaramenyesha n'abaririmbyi bari ngaho iwanyu mu kibano, haba mu Burundi canke mu Rwanda. Mukamumva hari nk'umuririmbyi mushaka kumenya ubuzima bwiwe, muratwandikira kuri radio yacu @gmail.com, hama gutyo tukabatunganiriza ikiganiro nawe. If we carry it,
nuko rero nshuti bakunzi bijuri America Diane na Hazwe na Fatuma Limasika la mari kumwe muri kano kanya tubasezera ariko tubasigire kano karirimbo face to face kashali na Nina masari mbere geche saha imwe n'iminota isaha imwe yuzuye ku masaha mu Burundi no mu Rwanda muraza kongera kuba muri kumwe n'uruganda rubategurira amakuru mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda zimwe mu nkuru turiko turabatunganiriza n'igitero cyo muri Somalia.